Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere mwaka wa 2024 ndabara mu kijenda bahani kaze mwebwe mwese mwashimye gukurikirana amakuru ya radio Inzamba gateka kawe nayo kabagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umukenyezi w'umunywanyi w'umugambwe Sende DVDD yarakubiswe yarashaya n'abantu bataramenyekana ku musozi wa Murembere muri muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Ababanyi bavuga ko yoba yahowe nuko yagiye mu bikorwa byo gufuma umwana w'umunywanyi w'umugambwe SNL. Imvugo y'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Ntiretse afata abaheruka gutera igikumu ku rwandiko rusaba inagurwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha nk'abantu bakora iterabwoba ni imvugo ibabaje kandi iteye isoni ku muntu aserukira leta. Uko niko umuhari Mafurundi w'Uruhire ubibona ukavuga ko uwo mushikiranganje yarakwiye kumenya ko abantu bose badakora iterabwoba nk'uko umuhari Sende DVDD yarimwo wabikora ukiri mu ishamba. Tukaba tuza kugaruka ku bijanye n'iyi nkuru mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi. Imyidogo ni yose ku banyagihugu bo ku mutumba Gitanga uri muri komine n'intara ya Muyinga bavuga ko bamaze iminsi irenga indwi zibiri bataronswa umuyaga nkuba basaba ishyirahamwe rishidezo gutorera umuti ico kibazo. Mukanya ido nido yano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Umukenyera w'Ugamba wo mu mugambwe Sende DVDD ari ku musego inyuma y'uko ukomeretswa n'imbugita yacumizwe n'abantu bataramenyekana haraheze hafi indwi ku musozi Murembera uri muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana. Ababanyi bakaba bikeka ko Sahau Evelyn yahowe ko yafashije mu bikorwa byo kuja gufuba uruhinja rw'umunywanyi wa SNL. Ido nido giye nkuru na Bonfils Niyongere.
Uwo mukenyezi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe Sende DVDD yakomerekejwe ku munsi w'Imana aheruka kuva ku maziko y'uruhinja rw'umunywanyi wa CNL Lionel Habonimana. Umukenyezi ngo akaba yategerewe n'abantu bataramenyekana ageze mu gacimbiri Kigongo baraheza bamutera ibuye mu mutwe aca tubwenge maze bamucumita ibibugita basigari kirurumasa wa Wevrine ngo yakuwe n'abarengana atakigira ubwenge baraheza bamutwara ku muhaniwe. Ababanyi bakavuga ko byose byandurutse ko Esperance Ndiritiro arongoye Sende DVDD mu gacimbiri Kigwati kuko ngo yari yagabishije sawa Wevrine ko hamwe yohirahira akaguma afasha imanza zerekeza amaziko y'uruhinja rwa Lionel Habonimana azibonera ko uretse ko yari yagabishije n'abandi banywanyi b'umugambwe Sende DVDD mu nama yabagirishije inyuma y'urupfu rw'ugo ruhinja. Sawa Evelyne ngo we yari yadomwe ku rutoke gusumba abandi. Abo babanyi ba Sawa Evelyne bavuga ko ukutihanganiranira kw'imigambwe mu vya politike kuranga indogozi za Sende DVDD muri komine Giharo byarenze urugero. Mwamenya ko ibyo byabaye mu gihe Lionel Habonimana asanzwe ari umuririmbyi w'umugambwe CNL yari yanaburijweho ugo ruhinja rudashobora gushingurwa mu gihe atemeye kwinjira mu mugambwe Sende DVDD. Uwamubuza akaba ari Esperance Ndiritiro arongoye umugambwe Sende DVDD mu gacimbiri Kigwati na Mose Bizimana arongoye umutumba Murembera. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe twagerageje guhamagara Esperance Ndiritiro arongoye Sende DVDD mu gacimbiri Kigwati ariko akaba atashoboye kwitaba telefone yiwe.
Arakoze Bonfils Niyongere. Tubandanije n'amakuru ajanye na politike kahise k'umuntu ntigahera. Ivyo n'ibivugwa n'umuharima Burundi Buhire ukabivuga ufatiye ku mvugo y'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Ntiretse aho aheruka kuvuga ko abateye igikumu ku rwandiko rusaba ko amasezerano ya Arusha yonagurwa ari abakora iterabwoba. Ku bw'umuharima Burundi Buhire umushikiranganje n'Ntiretse yarakwiye kumenya ko abantu bose atari abakora iterabwoba nk'uko yabikora akiri mwisha n'abagenzi biwe mu muhari Sende DVDD. Umuhari Mapurundi Buhire umwibutsa kandi ko iyo ataba amasezerano y'amahoro y'Arusha umugambwe akorera utaba uri ku butegetsi. Dutege amatwi Emery Pacifique Graneza arongoye umuhari Mapurundi Buhire.
Uyu n'umushikiranganji ava mu mugambwe Sende DVDD
umugambwe tuzi yuko kera wari mu mihari igwana, umugambwe tuzi yuko wakoze ivyaha vyinshi vy'intambara, aha bimwe umuntu yavuga n'ubwicanyi bagiye baragira kubana, kubagore, kubantu ataco bazira, muri bukubwicanyi bwiteza, muri bukubwicanyi bw'ubugendana, muri bukubwicanyi bwo mu seminari, muri bukabantu bicirwa ku mabarabara. Ubu n'umuhari uwo muntu avamwo wakoze ivyo vyaha byose, kandi ivyo vyaha usa nuko watumye abarundi bavyirengagiza kubera amasezerano y'Arusha. Amasezerano rero y'Arusha twebwe duharanira n'amasezerano ahubwo yatumye n'uwo muhari uba umugambwe mu nyuma uraja ku butegetsi. Kumva rero yuko umuntu afise kahise nkako ariko yagiriza abashize umukono kuri ayo masezerano, nibutse yuko abantu bose imihari yose irimwo izwi itinyegeza yidondoye, haba abayitwara haba n'abayarimwo, bose kahise kabo karazwi, barashobora kuraba bose ico bamaze mu gihugu, barashobora kuraba aho babaye, hanyuma abanyagihugu bonyine bakirabira yuko nimba mu vyukuri abo bantu ari abateroriste nk'uko uwo mugambwe ubivuga. Aha rero insiguro ya mbere ijanye n'uwo muntu yabivuze nuko iyo wakoze icaha muri kahise kikugumamwo, hanyuma ukacitirira uwundi igihe cose hari uguhanuye yuko ukora neza.
Emery Pacifique Iraneza ahanura leta ya Nyabuna gukora ibishoboka vyose kugira ngo ikure abanyagihugu mu ngorane zitandukanye barimwo, hagutuka abatavuga rumwe nayo kugira ngo babanumye.
Iyi leta aserukira ni leta no kwita leta ahubwo iteroriza abanyagihugu itwara abanyagihugu bari mu bukene ntangere, ariko leta n'uwirongoye akavuga yuko ari ivyo bigira wewe afise ibiharage n'ibigori n'ibindi byose, ko rero nimba dashonje nabo nyene badashonje, nimba ashonje naho nibakore nkuko akora, muri make bose nibibe bose niba nibatwara igihugu. Ibi rero bikwereka yuko igihe inyifato ya leta ahubwo yo ubwayo ari inyifato iteroriza abanyagihugu, biraborohera cyane gukoresha iryo jambo kuko n'ibyo bamenyereye. Aho oni kunsiguro ya leta ujya mushikira nganji avamo hari ni siguro y'abantu batwagwa n'abantu ataco bashoboye, abantu ingene batwara igihugu badatahura ingene ibihugu vyubakwa, abantu iyo umuntu akosoye bamubona nk'umwansi kugira ngo bazivye canke banumye uzokubahuka gukora ikintu cose kigaragaza yuko hari kibura, kigaragaza yuko hari inzira uburundi bwogaruka ku murongo. Uwo muntu barondera izina ribi bamwita kugira ngo bagerageze gutera ubwoba nabo mukurikira. Kuba yandikiye utwara umuhari SNL byonyene ntibikwiye kumva abantu bibaza yuko bitabaraba. Yatutse abantu bashize ko umukono kuri rya kete. Izo nsiguro zitatu nerekanye ni insiguro zikwereka abadutwara abaribo ivyo biyumvira, kandi ko kahise kabo katarabavamo.
Dukwitire mu ntara ya Muyinga aho abanyagihugu baba mu gacimbiri ka Gitanga ku mutumba Muyinga uri muri ico gisagara, bidogera ishyirahamwe rya leta ritanga umuyaga nkuba n'amazi Régie des Eaux ko ribamajije indwi zirenga zibiri bari mu kizime. Bavuga ko ivyo vyatumye baja mu bukene bwinshi kuko hari abatari bake bari batunzwe n'ubuzi bukenera umuyaga nkuba. Abanyagihugu basaba ishirahamwe ya Régie des Eaux gukura mu nzira izo ngorane kugira ngo basubire kwikenura bareke kuguma bazerinze. Mu gisata kijejwe umuyaga nkuba mu ishirahamwe ya Régie des Eaux Imuyinga, bamenyesha ko ico kibazo bakizi ariko ko cashikirijwe inzego zibakurira mu ntumbero yo kugitorera umuturama. Ido ni Dona Pierre Gahungu.
Abo banyagihugu batunzwe n'ibikorwa bikoresha umuyaga nkuba mu gisagara ca Muyinga bamenyesha ko hamwe ishirahamwe Régie des Eaux ritotorera umuti hakiri kare ikibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba ko bagiye kubura ico batungisha imiryango yabo. Abo banyagihugu bakavuga ko hari ubuzi bwinshi bwahagaze kubera ubukene bw'umuyaga nkuba. Basaba ishirahamwe Régie des Eaux gukura mu nzira ico kibazo kuko batanguye kurambirwa no kuba mu kizime hamwe no kwirirwa bicaye. Nishira hamwe rijidezo igisata kiraba umuyaga nkuba imuyinga barahumuriza abo banyagihugu bakabasaba kurindira n'icizere kuko ikibazo cy'icuma kiyungurura umuyaga nkuba catobotse camaze gushikanwa ku nzego zibijejwe.
Makuru ajanye n'inkino naho tubabwire za nkino z'igikombe cha Afrika mu mpira w'amaguru ziriko zibera muri Côte d'Ivoire. Igihugu cha Cap Vert caraye kibaye igihugu cha mbere kironse uburenganzira bwo kwinjira mu gice cy'umunani gishiri cha nyuma, aho ni nyuma yo gutsinda Mozambique ibitsindo bitatu ku busa. Ikindi gihugu caraye gishitse kuri iyo ntambwe ni Senegal, ari naco gihugu gifise ico gikombe. Senegal yaraye yirahiye Cameroon mu kwitsinda bitsindo bitatu kuri kimwe na manota 6 kuri 6 Senegal iri mu kibanza ca mbere c'umugwise na manota 6 kuri 6 igakurikirwa na Guine ifise amanota 4 ikaba nayo ifise amahigwe isabwa kunganya na Cameroon, nayo bishitse igatsindwa na Cameroon ishobora kuba mu migwi yakinye neza ivyo bita meilleur perdant mu gifaransa. Ikindi mwomenya nuko mukinyi kizigenza wa Misiri Mohamed Salah yakomeretse ku munsi wa kane atazokina inkino zibiri zimirije kuri uyu mugwi biturutse kuri ivyo.
Inzamba
huko vyama ku misi yose ya gatandatu kuri Radio Inzamba gateka kawe umuni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugaruka ku ikete umushikiranganji w'inkwari hagati mu gihugu yandikiye agatongo asarongoye SNL yagiye kwa saa kuba yifadikanije n'imigwi y'iterabwoba mu gusinya ku rwandiko rwerekeye amasezerano y'Arusha, bisa naho ari inzira yo kurondera inyendamuvano yo gukura mu ihiganwa ry'amatora y'imirije wo mugambwe. Kugurura nigwa amaradiyo RPA Inzamba gateka kawe na televiziyo Renaissance. Ikiganiro cy'uyu munsi mugishikirizwa na Vicky Chris Ninteretse.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Televiziyo Renaissance.
Umwaka w'2025 mu mwaka w'amatora mu Burundi, uko umwaka wegereza niko kariro ka politike kaduga. Ubutegetsi bw'igitega uhahaza cyane umugambwe CNL. Mu maso y'ubwo butegetsi, ibyaha kuri uwo mugambwe wa gatongo asa bitera byiyongera, hageze aho wagirizwa kwifatanya n'imigwi y'iterabwoba. Ibyo aheruka kwandika Martin Niteretse aramutswa ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu, agirizwa umugambwe kuba wateye igikumu ku rwandiko rw'imigwi w'abanye politiki ke batabaza abahagaririye amasezerano y'Arusha. None ni iki umugambwe wa gatongo asa ubuzira? Inyishu ni muri iki kiganiro ku isoko cyo kuwa 2020/2024. Uyu munsi ikiganiro mugishikirizwa nanjye Vicky Chris Ninteretse. Kigenekezo cya 17 uku kwezi, Martin Niteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niho yandikira agatongwasa arongoye umugambwe CNL amwagiriza kwifadikanya n'imigwi y'iterabwoba. Reka ibiri muri iyo kete ya Martin Niteretse tubibaze mugenzi wacu Bonfils Niyongere wa Radio Inzamba agateka kawe.
Mwikete ryo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 17/0 ryarungikiwe agatorwa sarongo y'umugambwe CNL akongera kandi ubuseruka imbere y'amategeko. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yamumenyesheje ko abwirizwa kubazwa inkurikizi zose z'ibikorwa by'urunani rw'imigwi ivuga ko yemeje kugarukira amasezerano y'Arusha yo gutsimbataza amahoro no kunywanisha Abarundi. Umushikiranganji Martin Niteretse asigura ko ku igenekerezo rya 20/0 umwaka w'2024 uko kwezi turimo Leonce Ngenda ku Mana yaho zarongo uyu mugambwe Sahwanya Fodebo yarungikiye urwandiko abakuru b'ihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu nk'ubuserukira urunani rw'amashirahamwe n'imigambwe biyemeje guharanira amasezerano y'Arusha. Mu migambwe iri muri urwo runani, Leonce Ngenda ku Mana akaba yashyizemo umugambwe CNL. Urwo runani narwo akaba umushikiranganji Martin Niteretse avuga ko ari urunani rurimwo imirwi y'iterabwoba.
agatungwa sawe abugiki kwije yagirizwa kuri we nta kosa yakoze byotuma yagirizwa kwifadikanya n'abarundi bagenziwe kucyumviro kirondera neza igihugu gusa kuri we ndetse iriho ubu hari bamwe mu bana b'igihugu igomba gufata nk'abana babazana no
hari abantu biriye kwandikira abahagarariye amasezerano icyo rero ko umushikiranganje ku muremwe izina rya leta bovyitiranya n'iterabwoba sanga umega n'ibintu binyuranye nuko ukuri kw'ibintu biri ukwandikwa rero ntabwo twagwakiranye umunezero amasezerano y'arusha ko abandikiwe arabayahagarariye ko abayasinye arabarundi uyu munsi bavuga yuko abantu bariko baravuga ati tuyisumbye ari abantu b'iterabwoba amasezerano y'arusha yaravuga ingene abarundi basabikanya ubutegetsi uyu munsi ikumira rihari nimba idashingiye ku bwoko birashingiye ku byiyumviro bya politiki uyu munsi utari muri CNDD-FDD umega muri Umurundi akwiye ibyo rero turabona yuko ishobora kugira ingaruka mbi Umurundi n'Umurundi aba mu Burundi aba hanze y'Uburundi akuma ari Umurundi aho leta nivuga yuko ngo ikorana na diaspora none diaspora ni iki si hanze y'imbibi igitangaje kirimo cyane cyacyo bakirimo ko uwovugana n'umuntu ari hanze ni iki ku nyungu z'igihugu icyo ndagasaba ni bamenye yuko Burundi ni kwa twese twese turabarundi ingingo ya 13 y'ubwirizwa shingiro ivuga yuko abarundi tungana mu burenganzira no mu iteka
ibyo ukora turabibona ibyo uvuga turabyumva hari ibyo ukora ukaba wihinyuka hari n'ibyo uvuga
Ibi ni ibindi arongoye urunani rw'abaharanira gateka kandi na muntu mu Burundi CDDH abona ko nta kintu na kimwe CNL yakoze cyutuma yagirizwa gukorana n'imigwi y'iterabwoba kubwiriwe ibyo byagirije ingendo muvano yo kurondera kurandurana n'imigwi uwo mugambwe Ibi ni ibindi akaba yarondewe n'abagenzi bacu ba Television Renaissance
aho twe dufata yuko ari imvugo imyifato y'iterabwoba kandi iterabwoba ritari rikwiye kubaho kubera yuko nta matohoza baba baragize ngo babone yuko ayo mashirahamwe cyangwa iyo migambwe abo bose nereshimye kwiyunga bakora ibikorwa by'iterabwoba ikete ryo nyine rirekana ko barondera amahoro kandi barondera amahoro bakuriye ku rwandiko amasezerano leta nayo nyine yisunga rero mu gihe ibwirizwa shingiro riha umuntu
Uladini ibindi abona ko ibiriko bishikira umugambo CNL abarundi batubirabira hirya ahubwo kubyiwe bakwiye kubyiyamiriza kuko abona ko uyu munsi ari CNL ejo akazoba ari undi mugambwe
mu Kirundi bavuga bati inkoni ikubise mukeba urayirenza urugo nuhamagarira abarundi yuko iyo nkoni ikubise CNL bayirenza urugo bagakebura abategetsi kuko mu kwandika iryo kete umushikiranganje ntiyabikoze ngo arihenze bikoze yabiteguranye na leta yiwe byo bandanya gutyo abarundi bakabireka ni hamwe yahukuza abarundi bakaja kugira amashirahamwe ko kwiyunga n'abandi ku neza bashaka neza bazuhaba ahubwo bakora ibintu byose babinyegeje bimwe byo kuvuga kwimba uhishivu ugasanga turiko dukorera umuriro waka uyu munsi CNL cyane n'abandi bajya biyunze na CNL ariko ejo ni wewe ni umurundi wari we wese
nikure gukamo ka Uladini bibi turandije kikiganiro cyacu mwumvise ko atakose umugambo CNL wakoze mu kwifadikanya n'abandi mu kurondera icyo babona ko cyofasha kuzana amahoro arama mu Burundi atwokibutsa amwe amwe mu yandi matotezwa umugambo CNL wagiye urakorerwa hariho nko kuburagiza ibikorwa by'umugambwe no gushaka gucanisha mu ndongozi zawo turakengurukiye mwebwe mwese na duteza abiri kuri mikro bwari kumwe na Vicky Chris n'Interetse naho utaha
cyari kiganiro ku isoko
arakoze Vicky Chris n'Interetse mu gusozera no makuru tubashikirize amakuru makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nundwi turiko turasozera tukaba tuyashikirizwa na Eddie Claude n'Inahazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Nikaza kuri mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi igihugu cy'u Burundi cyarirukanye abanyarwanda baba mu Burundi yandikwa ni radio ya Faransa RFI ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ukwirukanwa kw'abanyarwanda batazwi neza igitigiri kuko leta y'u Burundi dashaka kukivuga yakurikiye iyugagwa y'imipaka y'u Burundi ico gihugu gihana n'u Rwanda ariko rero ibitigiri bimwe bimwe byarashobye kumenyekana kuko ku mupaka wa Ruwa muna cyibitoke kuva kuwa kane no kuwa gatanu w'indwi iheze haciye abashika 33 abandi barenga 40 barahagaritswe n'imbonera kure bajanwa gufungirwa mu buco bwa komine Mugina aho nyene mu ntara cyibitoke ukurindira kwirukanwa bivugwa kandi ko abandi benshi bahagaritswe mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mu kurindira kwirukanwa ariko rero naho biruko leta ya Kigali yo yamenyesheje abarundi baba mu Rwanda gutekana abashaka gutaha bagataha mu mutekano abatabishatse bakabandanya imirimo yabo atanko manzi tuve mu by'imigendanire tuje mu bijanye n'impunzi mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ikimenyesha makuru SOS Media cyandika ku ngorane abarundi 3,600 bariko basaba ubuhungiro mu gihugu cya Tanzania barimo mu ikambi ya Nduta igisata cyabo ni kijeje impunzi HCR cyarakoze rusansuma ku bantu bari muri iyo kambi batanditswe basanga ibitigiri byabo n'umurengera abarundi bafise ubwoba ko bashobora gusubizwa mu Burundi bagizwe ahanini n'abari barahungutse basubira guhunga ubuzima bwabo buri mu yabira mu gihe ubusho bapfungiwemo HCR ataburenganzira ibufise ko kugira ije kubaraba kuko batanditswe muri ico gisata cyabo ni twandanye na Opera News cyanditse ku bategetsi b'u Burundi basubiye guha intege ugaruka kwimonera kure mu gihe ugaruka rwari rumaze iminsi rutiyerekana cyane mu bikorwa by'iterabwoba uko gusubira kugumura imonera kure kugirwa n'abategetsi ngo gufatiye kugwitwazo rwabo abo bategetsi bavuga ko batewe ubwoba nuko hashobora kuvuka umugwi w'abagwanyi kwa Opera News abategetsi bahamagarira imbonera kure gucungira hafi abatavuga rumwe na leta harimo nabo mu mugambwe ipona ishami rya mu butegetsi mu bijanye n'amagara y'abantu kubandanya aya makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi itororo kanirizo ry'amakuru mu Burundi ABP Info yanditse ku ngwara zitamenyerewe cyane bita maladie rare mu rurimi rw'Igifaransa mu Burundi izo ngwara zirarembeje abantu ababijejwe bakaba bazifata nenegwe kubera zifata bake ugereranije n'izindi biharuro byerekana ko zifata umuntu umwe ku bantu 2000 abajejwe amagara y'abantu ngo nta bumenyi bukwiye kuri izo ngwara bafise ikizwi ngo nuko 80% by'izo ngwara zihanahanwa mu miryango izo nazo ni nka albinisme banyamwema bagwaye daltonisme ituma umuntu adashobora gutandukanya amabara cyane cyane igicatsi kibisi n'iritukura iyo bita hemachromatose ituma umubiri uhinduka umuntu akaguma rushe ikongera ikamubuza no kurondoka hemophili ituma maraso adakama n'ingoga iyo akomeretse n'izindi makuru yanditswe n'imenyesha makuru kuri radio Inzamba muri Nondwi tuyasozere ku nkuru y'umubabaro ku bakunzi b'igikino ninde ica kuri radio televiziyo y'igihugu nkuko nete presse kizandika umukinyi wa ninde azo ku izina rya Adrien Nahimana batazira Bikira Maria mawe yaritavye imana kuri uyu wa gatanu akaba azize indwara imaze iminsi musinzikaje radio Inzamba agataka kawe tukaba tumwifurije uburuhukiro ubwiza ni kuri iyo nkuru y'umubabaro yanditswe na nete presse tugarukirije ko amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi mwarikumwe na jewe di Claude Nazo nkaba ndabifurije kugira umunsi mwiza wa gatandatu muranigwe mu banyu no mu byanyu naho utaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
arakoze na Eddie Claude inahazwe aha rero niho hagarukiye amakuru mu kirundi twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye Josine Kaze nabashikirije ndabifurije kuranigwa mu byanyu no mu banyu naho utaha.